nzamba
nzambira samirana
turi kuwa gatandatu igenekerezo rya 17 ndamukiza umwaka wa 2021 mwakoze mwebwe mwese muriko muradukurikira kuri radio Inzamba turabahaye nikaze mu makuru twabateguriye mushikirizwa na jewe Diane Nkurunziza naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira abantu indwi niwe bamaze kumenyekana ko baraye bagandaguwe bumyamaswa aho baraswa amasase menshi n'abantu bitwaje ibigwanisho iryo bara rikaba ryaguye mu ntara ya Mwaro muri komine Rusaka hari ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu igipolisi kivuga ko kimaze gufata abantu munani ku mvo z'amatohoza abaharanira agateka kazi na muntu bagasaba leta kwaka ibigwanisho abatabifitiye uruhusha cyane cyane ayamigwi ayimbonera kure muza gukurikira uburongoye APRODH Pierre Claver Mbonima imiryango irenga ku 200 n'ubu iratari mu kangaratete inyuma yo komurwa n'amazi y'ikiyaga Tanganyika aho ni mu ntara ya Rumonge baratakambira leta kubagarukira ko kugira ngo ibaronse aho bakika umusaya twabibateguriye mu gisata cy'indero n'imyidogo mu bavyeyi mu ntara ya Kayanza aho kuri uyu wa gatanu abigisha bamwe basohoye abana mu mashure bakabajana mu matora y'agasandugu ko kugurana na kopeke abo bigisha basanzwe bahurikiyemo bagasaba kwa abana babo batoza barajanwa mu bindi bikorwa bitari kuwe n'amategeko mukanya nido ajya makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa ndabaha nikaze aya makuru tuyabatangurire mu gisata cy'umutekano aho abantu indwi baraye bishwe abandi bane barakomereka barashwe muri komine Rusaka intara ya Mwaro amakuru ava muri iyo ntara akaba avuga ko barasiwe aho bariko barihereza agacupa ku mugoroba w'ijoro ni inkuru dushikirizwa na Josine Ekaze
abo bantu indwi bose baraye barashwe bariko bivuna kanyota mu gihe bari bavuye mu nama yo gutora abarongora inama nyobozi ya Kopeke muri komine Rusaka intara ya Mwaro amakuru atangwa n'ababa muri komine Rusaka amenyesha ko haje abantu bitwaje ibigwanisho baca batangura kubarasa hari nk'isaha zibiri n'igice z'ijoro abanyagihugu bo muri iyo micungararo bakaba bamenyesha ko mu bajejwe umutekano mu gipolisi atabaje gutabara kandi amasasu yavuze umwanya utari muto indwi muri abo bishwe bacikaniye aho nyene isoko rya radio Inzamba muri komine Rusaka rivuga ko muri abo bishwe harimwo umunyabigega wa komine Rusaka n'umukenyezi wiwe umuyobozi wa lise komine Rusaka umukenyezi wiwe n'umwana wabo hamwe n'abandi harimwo umwe mu batoze matagisi n'amakori ya komine aho mu Rusaka abo bose inzwi bakaba baciye bajanwa mu ruhukiro rw'ibitaro vya Kibumbu nk'uko amakuru ava mu majejwe intwaro avyemeza nayo bane bakomeretse bakaba bariko bavurirwa ku bitaro byo muri komine Ndava yo muri iyo ntara nyene amakuru radio Inzamba ifise gushikubu yemeza ko ubwoba ari bwinshi mu banyagihugu bo muri iyo komine ya Rusaka kubera ubwicanyi bwabaye ndanse tubibutse ko atandwi zibiri zari bwahere muri iyo komine ya Rusaka habaye ikindi gitero ku rugo rw'urongoye umugambwe Sende DVDD muri komine Rusaka atanazimawe nayo no ku rugo rw'urongoye uwo mugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Mwaro ico gitero kikaba cahitanye abantu babiri inyuma y'ico gitero icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza akaba yaciye aje guhoza umuryango wa Atanaze mpawe nayo yabuze umwana wiwe n'umukozi
igipolisi c'u Burundi akivuga ko kimaze gufata abantu munani ku mvo z'amatohoza ico gipolisi kiravuga n'ubundi bugizi bwa nabi bwaranze iyi minsi ibiri heze umviriza OPC wa mbere Desire Nduwimana umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi hari mu kiganiro yaremesheje kuri uyu wa gatandatu
mu ntara ya Mwaro muri komine Rusaka ejo ku mugoroba mu gihe gishira isaha mbiri n'inusu z'ijoro abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho babiri bateye mu kabari ko witwa Epitas ugura umucanwa bica abantu ndwi bakometsa nandi batatu ipolisi cyashoboye guca cyashika n'ingoga abashika kuri munani bikekwa ko ubwo bubisha barafashwe bari mu minwe y'igipolisi kumvo zitohoza mu ntara ya Muramvya komine Muramvya naho hafashwe umugore yitwa Ndekeze Firikura n'umugabo wiwe kiri kwishaka Bernard uwo mugore yari yabyaye umwana ku munsi wa kane hanyuma hageze ku masaha ya saa kumi na zibiri z'umugoroba baramuhamba bamuhambye atamubanyi babwiye ko umwana yapfuye atanu umutegetsi wo mu karere abimenyeshejwe igipolisi kibimenye cyarahanyukiye gifata abantu babiri kugira ngo baze gusigura ingene icyo kibondo cyashoboye guhambwa mu buryo butaciye mu mategeko kandi bitamenyeshejwe mu gisagara cya Bujumbura komine Ntahangwa naho ku mushinga Ntahe Ntarima abagizi ba nabi babomoye ibibambazi cy'uruzitiro rw'inzu yiwe
kwaka ibigwandisho imbonera kureya no kureka ubutungane bugakora bwigenga ni bimwe mu byo ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu n'akabafunzwe APRODH risaba kugira ngo ubwicanyi butuzwe mu Burundi Pierre Claver Mbonimpa arongoye iryo shyirahamwe aranegura ibara rya raye riguye mu Rusaka mu ntara ya Mwaro akavuga ko amabi avera mu gihugu ava ku ngendo y'ubutegetsi agasaba ubwo butegetsi nyene ko bwo kwikubita agashi mu kugarukana icyizere mu gukingira abarundi bose
icyo tubivuga ko nuko iyo urimye icyo urimye aricyo wimbura urimye mugwiri uzokwimbura ugwiri urimye ubwicanyi uzokwimbura imibyimba urimye mu gutanga ibigwanisho uzokwama mu marira twebwe rero ubwo bwicanyi turabuteye ibyatsi ama kandi tukahoza n'imiryango yabuze mugabo none tuzokwama muri turahoje turahojeje ahubwo nyabura intwari ya CDDFDD umengo ubwicanyi yabugize ubuhizi umengo umuntu apfuye ntacyo bibabwiye twebwe icyo gituma twosaba leta y'u Burundi yuko iyo ngendo y'ubwicanyi n'ukuri buyihagarika bakitandukanya n'abo bicanyi hanyuma nuko abanyagihugu bo bama babuze iminsi yose bama mu marira rero ikindi twosaba leta nuko ibigwanisho yatanze mu banyagihugu cyane cyane muri mpiga mbonerakube nuko yobisubirako ikabisubiza mu bubiko bwa leta aho ibigwanisho bitezwa kubikwa hanyuma kandi na burya buryo babahaye bwo gutuma atamanako amakuru arizo motora nazo nyene bazibake kuko ziratuma bahanahana amakuru hanyuma agakora ikibi atawacishijemo ijisho atawamira rero kandi ikindi gikwiye gukorwa ni ubutungane nyabura ubutungane nibabeshye bukore bagire amatohoza ntibyumvikana ingene abantu nk'abo baraswa mu mwanya mutoya hanyuma ababikoze bakigira atanu waciye n'ikanda ibintu biba bitumvikana intwari ya CNDD-FDD rero ikwiye kwisubirako ikaraba ingene ubwicanyi bwahagarara mu Burundi nacyo gituma n'abantu babona yuko babayeho maho
buramatari w'intara ya Cibitoke OPC wa mbere Bizoza Kareme amaze indwi zitatu ataboneka ku biro amakuru dukura mubegereye intwaro avuga ko amagara yiwe atifashe neza ko yoba yahawe uburozi umuyobozi mukuru mu biro vya buramatari yavuganye n'uruganda rwa Radio Inzamba ntiyashimye kuvuga byinshi ku magara ya buramatari Anise Saidi yishuye muri make kwari kuvogera ubuzima bwiwe vipive mu Gifaransa uko kutaboneka mu ntara kwa buramatari biraraje ishinga bamwe mu banyagihugu baho mu Cibitoke basanzwe bashima uko yitaho ibibazo byabo nk'uko bavyemeza ayo makuru nyene avuga ko buramatari OPC wa mbere Bizoza Kareme yoba ariko avurirwa mu mahanga
ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kugwanyikiza cya coronavirus no gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwa? Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yoba ari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye, be rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ku imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako ni akamo ka Radio Inzamba, agateka kawe
ifadikanije na Internet News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Mu makuru y'agateka akazi na muntu, imiryango irenga amajana abiri yo kumutumba Kanyenkoko muri komine Rumonge nigira ayikika umusaya araheze indwi zibiri bateshejwe izabo n'amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze agasitura amazu iyo miryango yabamwo, bakaba basaba ko bufashwa kugira ngo bashobore kwibeshaho. N'inkuru ya mugenzi wacu Josine Kazi.
Iyo miryango yatewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika ikimuka yari imaze gushika kuri 216 kuri uyu wa kane nk'uko amakuru ava mu gisagara ca Rumonga vyemeza. Muri iyo hari yaciye isaba indaro ku babanyi mu gice ca ruguru y'ibarabara aho bishoboka, iyindi nayo ikaba mu mazu acubakwa ariko atarahera nk'uko ayo makuru abandanya bivuga. Abandi nabo bagize imiryango irenga 30 begeranirijwe mu kigo citwa Semina kiraho ku mutumba wa Kanyenkoko. Abo begeranirijwe muri ico kigo barashima ko bakuwe mu mazi yari yabateye. Ayo mazi yateye amazu basigura ko bari basigaye bayihagarikamwo, ivyatumye bamwe muri abo bafatwa n'ingwara zo kuzimba amaguru mu ndwi zibiri bagomba bahamare ngo harakarusho. Naho biruko bavuga ko isuku rike hamwe n'inzara bishobora kwiha inkumbi hamwe atacokogwa ngo bagarukigweko. Abana, abagore n'abagabo bagize iyo miryango irenga 30 bakaba kugeza ubu barara urudavagi muri ico kibanza rusangi gikunda gukoregwamwo iminsi mikuru canke amanama. Barasaba ko boronswa n'imiburiburi amahema hamwe n'imisegetera kugira ngo bashobore kwikingira imibu ishobora kubatera malaria. Ku minsi y'isoko abaserukira umutumba baragerageza kwegeranya ibifungurwa kugira ngo barabe ko bosahiriza abo banyagihugu, ariko umwe mu bajejwe intwaro muri komine Rumonge asigura ko bidakwira kugira ngo bagaburire iyo miryango. Amashirahamwe nka Croix Rouge, umuyobozi mukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka n'abandi bari bamaze kuhashika, ariko nta kintu barafasha abo bateshejwe izabo n'amazi baba abo baba muri ico kibanza canke batsinda aro bagasaba kugarukirwa ko narije ata kintu na kimwe bakora gishobora kubasahiriza ngo babeho.
Tugeze mu Kayanza, bamwe mu bigisha bo mu mashure nshingiro nayisumbuye mu ntara ya Kayanza baraburabuje abanyeshure kuri uyu wa gatanu kuko batabigishije nkuko vyahora. Bari bahawe impusha n'abayobozi b'ayo mashure ngo baje gutora inzego nshingwantwaro zishira hamwe ry'agasanduku ko kuziganya akopeke abo bigisha abasanzwe barimwo. Ido nido na mugenzi wacu Alice Akimana.
Nkuko amakuru dukura ngaho mu ntara ya Kayanza avyemeza, kuri wa gatanu ivyigwa ntibyatanzwe neza mu mashure atari make muri komine ya Kayanza, haba mu mashure nshingiro eka mbere no mu y'inyuma y'ishure nshingiro, kubera abigisha batari bake mu basanzwe arabanywanyi bishyiramwe ryo kuziganya no kugurana na kopeke bahawe impusha n'abayobozi babo ngo baje mu matora yo gushira inzego nshingwa ntwaro nshasha z'iryo shirahamwe. Igikorwa cabereye mu nyubakwa z'ihotere Kamotere, imwe mu mahotere ari mu gisagara ca Kayanza. Bamwe mu bigisha batarabwa nayo matora baciye babonera akaryo kukwitahira kuko babona na bagenzi babo basanzwe bakorana imirimo ya misi yose batatunze. Abo bigisha bataye ivyigwa bakaja muri ico gikorwa n'abari bararitswe ahanini n'ubusanzwe arongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa komine Kayanza, Desire Atungimana, kugira ngo bamuhunde amajwi hanyuma acarongora urwego nshingwantwaro rw'iryo shirahamwe. Bamwe mu babonye ibyabaye mu mashure yo muri komine ya Kayanza bavuganye na Radio Inzamba bakabona ko ari ukuburabuza abana baje ku masomo bamwe mbere bava kure, bagasaba n'abajejwe intwaro kugira uruhara rukomeye mu gutanga impusha zijyanye n'ibikorwa bimwe bimwe kugira ngo kimwe cyose gikorwe mu mwanya wacu. Radio Inzamba tukaba twarondeye Desire atunga Imana arongoye umugambwe CNDD-FDD aho muri commune ya Kayanza adiwe anadomwa kurutoke mwirari kwa ryabo bigisha ariko tukaba twamukenye
nkuko bisanzwe ku minsi ya gatandatu amakuru tuyasozera ku makuru amwamwe yanditswe n'ibinyamakuru muri iyi ndwi turiko turasozera tukayashikirizwa na mugenzi wacu Alexandre Niyungeko.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Muri politike, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi na Leta y'u Burundi barasubiye kubonana ubwa kabiri kugira ngo bavugane ibijanye no kunagura imigenderanire yatosekaye kuva mu mwaka w'2015. Mu nkuru yacu ikinyamakuru iwacu cyandika yuko ubuserukira ubumwe bwa Burayi yamenyesheje ko umubonano wabaye mu mwiherero warushimikiye ku bijanye n'intwari ibereye agateka kazi na muntu hamwe n'ibijanye no guteza imbere ubutunzi. Ambasadori wa Claude Boshu yabariye bagenzi bacu ko ivyo biganiro vyisunga amasezerano ya Cotonou. Iwacu kiravuga kandi ukuntu abamenyesha makuru bagize ngo barabaze ibibazo ariko bakaba babakuriye inkoni kugishitsi ko ata mwanya w'ibibazo baha abamenyesha makuru baca baha itangazo risozera inama yari yabaye mu mwiherero ivyababaje cyane abo bamenyesha makuru kuko bibandanya bishikirizwa n'ikinyamakuru iwacu. Bagera kuri 15 abo nabo n'abanywanyi b'umugambwe Senere bagifunzwe kuva habaye amatora yo mu mwaka w'2020 mu ntara ya Kayanza, cyandikwa n'ikinyamakuru Netpress ngo abo banywanyi batawe muri yombe baza gufungirwa mu gasho k'intara ya Ngozi hari ko hategurwa amatora yo mu mwaka w'2020 bakaba bagirizwa icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu ibyiyamirizwa n'abarongoye uyo mugambwe mu ntara ya Kayanza. Inkuru yayo Netpress yandika kandi ko abo bagirijwe guhungabanya umutekano w'igihugu kuko banse kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi, ibyo navyo bikaba byamirirwa kure n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza. Bose barabugojwe ku itegeko ry'umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu hazokurikira iki. Iryo ni ijambo ry'umutwe w'inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Burundi Eko aho cyandika ko abatoza kori bose bo mu Burundi baguye mu kamasho k'umushiranganje w'intwaro yo hagati. Burundi Eko cyandika ko abanyonura amafaranga ya leta bariko baraziyanga kuko ngo uwo mushiranganje yahagurukiye abakozi ba leta barangwa na kaboko. Burundi Eko kandi cyandika ko uyo mushiranganje afatira ku kwezi kwa gatatu yihaye kugira akurikirana uko amakori atozwa mu makomine ubagereranije yatojwe mu mwaka uheze muri ntwarante n'uyu mwaka muri ntwarante nyene ngo habaye akarusho ibice bingana 121%. Burundi Eko kigafatira kwitangazo rya leta ryo kuwa 8 ndamukiza uno mwaka. Mu gisata c'amagara y'abantu naho ikiza c'umugira wa corona mu Burundi sagaseshejwa rumuri. Kinyamakuru j'imbere kivyandika gifatira ku biharuro vyatanzwe n'ubushiranganje bw'amagara y'abantu, ivyo navyo bikaba ari ipimo vyafashwe kuva ku wa 9 ndamukiza kugeza ku wa 14 ndamukiza uyu mwaka mu banyeshuri n'abigisha bwaca basubira ku mashure nk'uko vya vyasabwe n'umukuru w'igihugu. J'imbere kibandanya cyandika ko abarwayi batowe umugira wa corona muri icyo kiringo rero ngo bangana N'amajana 399 ibice 95% bakaba banduzanije hagati mu gihugu, mu gihe 16 bayikuye hanze, ni ukuvuga ibice 4%. Muri abo barwayi kandi b'umugera wa corona hakaba harimo n'abakozi bo mu bitaro bagera kuri 38, bakaba ari nabo baharurwa kuva ico kiza gishitse mu Burundi nk'uko bibandanya vyandikwa na Jimbere. Aho rero akaba ariho amwamwe mu makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi mushikirizwa na Radio Inzamba agarukiye. Mugire amahori wanyu no mubanyu.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ni kuri aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru dusozereye ko amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese mwadukurikiye abayegeranije nabonye ne ndabakengurukiye cyane mwashikirijwe na Jewe Diane Nkurunziza naho ubutaha mugira amahoro ahiwanyu.